ntitwayakiriye neza cyane kuko twari twerekanye imbere ya sentare yuko mu byo bamwagiriza byose bidafashe. Abacamanza bamenga batukurikiye kandi batwumvise, twari tuzi neza nk'abandi bose b'Abarundi yuko Bob Rugurika bari kumutezurira akava mu munyororo, mubwo byatubabaje kumva yuko bamugumijeyo.
Intambwe ya kabiri mufise ikintu mugiye gukora ku giti cy'ababuranira umumenyeshamakuru akaba n'umuyobozi radio RPA Bob Rugurika niki?
Twebwe nk'abamuburanira dukurikiza amategeko, abacamanza bakurikiza iwabo. Ubu tugeze rero aho tugeza tukunguruza urwo rubanza tukarushira imbere y'abandi bacamanza bo hejuru, twiyumvira yuko abo bandi bobo bagenze bakadutegera kandi bagategera icyifuzo cy'abanyagihugu bakarekura Bob Rugurika.
Aho muboneye batamurekuye kandi mwari mwiteze ko bamurekuye uyu munsi, ikintu mwibaza ko cyashatumye hafatwa ingingo nk'iyo ni iki?
Twebwe turiko turibaza yuko igipfunze Bob Rugurika atari ibyo bamwagiriza by'amategeko, hari ibindi byihishije inyuma, cyangwa ni uko yoba yababaje abantu badashaka kukuri kumenyekana kuri bijya yicwa ry'ababikira bo mu Kamenge. Nta n'ikiguro tubona twoha uru rubanza.
Urwo rubanza muzorushinga ryari? Mbega bizofatiye kingana iki kugira ngo rusubire kumvirizwa? Murabe ko mwoshika ku mugambi mwishinze kumuranira gushika aho aronka ukwitegembya.
Urwo rubanza ntirwamenyeshwa Bob Rugurika, ayo bayarumenye biciye ku maradiyo, mugo bategereza kumuha urupapuro rwerekana urwo rubanza rwaciwe. Bibaza ko bazorumuha ku wa gatanu, natwe ku wa mbere turashobora kurushingisha muri sentare y'ingurube.
Urwo rubanza mwebwe ku giti cyanyu cy'ababuranira Bob Rugurika mwaruronse ku rupapuro rwanditse?
Twebwe twaronse ku rupapuro rwanditse, kandi ikidutangaza ni uko ngo bamugurije umunyororo ngo kugira ngo ibimenyetso ntibizimangane, cyangwa kugira ngo ntibaganire n'abandi bari muri urwo rubanza. Abo nabo bari muri urwo rubanza nta wundi arimwo atari bamusabye bavuga yuko yafashwe, iwe wenyine ari mu munyororo, nta wundi ushobora kuganira na Bob. Nawe Bob ntashobora kuganira n'umusatsi.
Maître Fabien Segatwa, murakoze cyane rwose kuko ni maduhaye.